Imumviriza ni radio ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi ni kuri FM 94.9 na FM 95.2, mu Rwanda ni FM 104.3 no kuri radio inshuti ya bose FM 88.3. Mwiriwe neza nshuti zacu, muri kumwe na Fidel Niyongabo
na Thomas Kamirindi.
Gikuru muri bitwebwe tuje kuramisha amahoro, kwigisha urukundo, twigisha ubumwe. Ikintu rero cyose gishyigikiye amahoro nicyo dushyigikiye, ariko ikidashyigikiye amahoro twebwe ntituri kumwe nacyo, kuko Imana yaturemye ngo tubane.
Uwo ni Sheikh Sadiki Abdallah Kajandi, umukuru w'umuryango w'abayisilamu mu Burundi Komibu, akaba na mufti w'u Burundi ari mu biganiro by'abarundi yarusha.
Andi makuru yo hirya no hino ku isi no muri Afrika. Leta ya Sudan yataye muri yombi umukuru w'abajanjawid Musa Hilal.
Papa Francisco yashitse mu gihugu cya Myanmar mu kigoro ko gutuma amakunga akurikirana ibibazo byerekeye impunzi z'aba Rohingya.
Naho muri Ethiopia abantu 20 bahitanywe n'intambara ya moko.
Iyi nkuru hamwe n'ayandi rero makuru tubafitiye turayigaruka ko mu kanya gatoyi. Yamara reka duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi.
Amakuru rero tuyahere muri Sudani, aho ingabo za leta zataye muri yombi Musa Hilal n'umuhungu we Habib Hilal. Byatangajwe na ministri w'ingabo za Sudani Lieutenant General Ali Mohamed Salem mu kigo ntaramakuru cya leta ya Sudani Suna. Musa Hilal ni umwe mu bantu umuryango w'abibumbye yafatiye ibihano. Umuryango w'abibumbye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamurega amahano yo muri Darfur mu burengerazuba bwa Sudani. Kandi muziko na Perezida Omar al-Bashir wa Sudani na ubwe aribwo ibyaha bya genocide, ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu byo muri Darfur, akaba abikurikiranweho ashakishwa n'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruhoraho ICC mu magambo ahinnye y'icyongereza. Musa Hilal ni umukuru w'umutwe w'inyeshyamba z'Abarabu witwa Janjaweed. Yabanje gufatanya na leta ya Perezida Bashir mu ntambara zo muri Darfur, nyuma barashwanye asubira mu ishyamba. Nk'uko ministri w'ingabo wa Sudani yabisobanuye, Musa Hilal yatawe muri yombi iwe mu rugo i Mustariha muri Darfur ejo nyuma y'imirwano hagati y'abarwanyi be n'ingabo za Sudani, imirwano yahitanye abasirikare 10 ba leta.
Demi Lee Nell Peters wo mu gihugu cya Afrika y'Epfo niwe yatsinze ikiganwa mpuzamakungu ry'ubwiza ejo ku munsi w'Imana mu gisagara cya Las Vegas ga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Demi Lee Nell Peters afite imyaka 22 muri iki gihe yatsinze abo bahiganywe mu nshuro ya nyuma, umunyakolombiya kazi Laura Gonzalez n'umunyajamaika Davina Bennett. Nell Peters afise urupapuro umutsindo mu vyerekeye gutunganya neza ivyerekeye kugira imirimo y'ubudandaji. Yatangaje ko umwigeme basangiye umuvyeyi umwe afise ubumuga ari mu bantu bamuhaye ingufu kandi bamubereye akarorero mu buzima bwiwe. Mu ikiganwa ry'ubwiza ry'umwaka ugira uwa 66, abigeme bagera ku 100 bavuye mu bice bitandukanye ko byo ku isi nibo barigizemo uruhara. Laura Gonzalez wo mu gihugu cya Colombia yarangije mu kibanza cya kabiri, mu gihe Davina Bennett wo muri Jamaica yarangije mu kibanza cya gatatu. Steve Harvey afise ikiganiro cyo gutwenza abantu kuri television niwe yashikirije urutonde w'ibyariko biraba mu ikiganwa ry'ubwiza ry'ejo ku munsi w'Imana mu bubaye ubwira gatatu ahagarikira iryo higano.
Muri Ethiopia imirwano yarubuye mu cyumweru gishize hagati y'amoko y'aba Oromo n'abasomali mu majyepfo y'igihugu, abantu 20 babiguyemo. Ibi biratangazwa na Radio Fana ya leta ya Ethiopia. Aba Oromo n'abasomali niyo moko yiganje muri Ethiopia. Mu kwezi kwa 9 gushize nabwo bararwanye hapfa abantu 100. Icyo gihe imirwano yahagaze aruko ingabo z'igihugu zibyinjiyemo zijya guhosha. Zataye muri yombi kandi abantu barenga 100 bo mu moko yombi, abasomali n'abaoromo babarega kuba nyirabayazana w'iyo mirwano. Naho umuryango w'abibumbye watangaje ko iyo mirwano yo mu kwezi kwa 9 yatumye abaturage bagera ku 43,000 bahunga ibyabo. Radio Fana ntisobanura impamvu y'intambara yubuye hagati y'Abaromo n'Abasomali, ariko ababikurikiranira hafi bavuga ko amakimbirane ahoraho kubera imipaka y'intara zitandukanye batuyemo, ibibazo by'amazi naho amatungo arisha nabyo bikunze gutera impagarara hagati y'amoko muri Ethiopia.
Tadizwe ya Amerika Washington DC mwandanya kumviza makuru yo hijya no hino twabateguriye. Umutegetsi mukuru w'igisirikare mu gihugu cha Myanmar General Min Aung Hlaing yatangaje ko yabwiye Papa Francisco ko atakumira rifatiye ku idini rihari mu gihugu ciwe. Papa Francisco yabonanye na General Min Aung Hlaing, umutegetsi rero akomeye wa gisirikare muri Myanmar no musi kwa mbere, ni mu gihe yatanguye urugendo mu gihugu cha Myanmar no musi kwa mbere mu kigoro ko gutuma makunga akurikirana ibibazo vyerekeye impunzi z'abarohinga. Papa Francisco yatangaje ko azoganira ivyo bibazo by'abayisilamu b'abarohinga barenga 260,000 bahungiye muri Bangladesh. Azogendera igihugu cha Bangladesh ku munsi wa kane, yamara ntibitekanijwe ko agendera ikambi y'impunzi y'abarohinga. Yamara vyitezwe ko abonana n'umugwi mutoyi w'izo mpunzi ku mugwa mukuru wa Bangladesh, Dhaka. Papa Francisco yabwiye radio y'Vaticano ko ajanye ubutumwa bwa Yesu Kristu n'ubutumwa bw'amahoro bwo kunywanisha abantu no kugiriranira imbabazi. Mu ndwi nke zirangiye igihugu cya Myanmar na Bangladesh byarumvikanye ku vyerekeye ukugaruka kw'impunzi 260,000 z'abarohinga bahungiye muri Bangladesh bavuye muri Myanmar. Ivyo vyatangajwe n'abategetsi b'ivyo bihugu bibiri. Yamara n'ahari ukwiye ibibazo by'abarohinga ntibiratoregwa inyishu muri Myanmar.
Muri Zimbabwe, leta yatangaje mu igazeti yayo ko yagize itariki ya 21 y'ukwezi kwa kabiri umunsi wa konji, niyo tariki Perezida Mugabe yavukiyeho. Uyu munsi rero w'itariki ya 21 y'ukwezi kwa kabiri uzafata izina rya Robert Gabriel Mugabe National Youth Day, ni nko kuvuga umunsi w'urubyiruko rwa Robert Mugabe. Ababisesengura bemeza ko kuba iki cyemezo gifashwe gato cyane nyuma yo kwimikwa kwa Perezida mushya wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ari ikimenyetso gikomeye ko icyubahiro cya Robert Mugabe ntaho kizajya. Ikinyamakuru The Guardian cyo mu Bwongereza cyo cyatangaje ko Robert Mugabe azahabwa amadolari miliyoni 10 y'imperekeza, kandi ko hejuru yabyo azakomeza guhabwa umushahara we buri kwezi, ndetse azakomeza kurindwa no kuvuzwa na leta nk'umukuru w'igihugu aramutse yitabye Imana nk'uko Guardian ibyemeza. Madame wa Perezida Mugabe Grace Mugabe azajya ahembwa kimwe cya kabiri cy'umushahara w'umugabo we buri kwezi, ni ukuvuga rero 75,000 by'amadolari.
Umuganwa Harry yatangaje ko yasavye cyese irembo rya Meghan Markle, umukinyi w'amasinema w'umunyamerika kazi se wa Henry wa Harry. Umuganwa Charles yatangaje inkuru no musiko wa mbere. Iyo tangazo ryamenyesheje ko ubugeni hagati y'umuganwa Harry na Meghan Markle buzoba mu gice cy'imbere y'iki mu mwaka uza w'2018. Umuganwa Harry yabwiye umwamikazi Elizabeth n'abandi bamwegeye mu muryango wiwe ku byerekeye kuba ari kumwe cyese na Meghan Markle.
Muteza amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, usibye ku ma radio yanyu ni mujye no ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com, ndetse no kuri Facebook VOA radio yacu, naho mwakurikire amakuru n'ibiganiro byacu.
Amakuru yo mu biyaga binini, ibiganiro bihuza abarundi byatanguye kuri uyu wa mbere yarusha muri Tanzania. Abaserukira batavuga rumwe na leta hamwe n'amashirahamwe yigenga bahunze ntibitavye. Ni inkuru y'umunyeshamakuru wacu Pierre Claver Niyonkuru ari yarusha.
Ibice birenga 90% vy'abitavye ibiganiro biriko bihuza abarundi muri Tanzania n'abatumiwe bavuye Bujumbura mu Burundi nk'uko urutonde ruvyerekana. murabo harimo abaserukira leta habe n'abaserukira umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD hitavye kandi abaserukira imigambwe itandukanye 32 yaba iri muri leta n'itavuga rumwe na leta iri mu gihugu harimo na Gatogwasa icegera ca mbere cutwara inama nshingamateka ariko yitavye kubwurunani amizero y'abarundi no mugambwe FNL abandi bitavye n'abaserukira amashyirahamwe yigenga umugwi w'abakenyezi ugwaruka hame na bamwe mu baserukira amashengero naho biruko hari abataritaba abo n'abatavuga rumwe na leta bahunze igihugu naho ibiro vy'umuhuza bivuga ko vy'abatumiye ni nka Charles Nditije atwara runani Senarede rutavuga rumwe na leta byo ntavyo hanyuma yahoze atwara inama nshingamateka Gervais Rufyikiri yahoze aricegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu abaserukira umugambwe MSD n'abandi n'abaserukira amashyirahamwe yigenga bahunze igihugu ntibaraza ibiro by'umuhuza bivuga ko vyizeye ko kuri uyu wa kabiri bazoba bitavye mu ntumbero yo kurindira abatumire batarashika ibiro by'umuhuza vyatangaje ko kugurura no gutanguza ku mugaragaro ibiganiro nyezina bitegekanijwe kuri uyu wa kabiri ivyo biro vyabwiye bitavye ko umunsi wa mbere wabaye wo kubananya kwiyandikisha kandi ko barara bahawe urutonde rw'ibyo bazokwiga ivyo navyo birimo ingingo 8 babwirizwa guharira ko nkuko bivuga no muhuza muri ivyo harimo ikibazo c'umutekano no guhagarika ubugizi bwa nabi kugwanya ukudahana ivyaha no kubahiriza amategeko Evariste Ngayimpenda wo mu mugambwe iprona utavuga rumwe na leta yizeye ko ibiganiro bizogenda neza kubona hari abatavyitavye avuga ko atari vyiza na gato
turakeneye rero yuko imigambwe yosubira ikaba imigambwe ikaramutswa beneyo bitorewe na beneyo turakeneye kandi ko abanye politike basubira bakidegembya n'amategeko agenga imigambwe agenga amashyirahamwe agasubira akaba amategeko meza atuma demokrasi itera imbere turakeneye ko abarundi bahunze bohunguka tugatwagwa neza tugatwagwa nkuko nahandi hose batwagwa tamusunikano atabanyuruzwa tabapfungirwa ubusa tabantu basahugwa utwabo kubusa kugira ngo tuzoheze tujye mu matora twimirije igihugu gitekanye ngerageje guteriza amaso kubatumiwe kunyumengo imigwi yose yaratumiwe ariko kubwanje niwo bagira ati ndafise imvo yo kutavyitaba yo vyitaba izo mvo afise akaza akazivugira habona akazisangira n'abandi bakagira ico bashikirije bakagira ico bamuhanuye
umugambwe iprona uri muri leta utwagwa na Bergashatsi wazanye ubutuma bw'uko utegurwa neza amatora yo mu mwaka w'2022 ariko nihinduka gibwirizwa shingiro ntarisiga inyuma
tuvuze ibiringo ntituba ntituvuga ibiringo tumengo ariko bavuga umukuru w'igihugu or ibwirizwa shingiro rihindutse bizoba ari ibintu bishasha twebwe tuvuga gusa mu mugambwe wadasigana iprona kujyanye n'ibiringo nuko atamukuru w'igihugu yokwiyeteraniriza ku butegetsi twebwe nabandi banyapolitike turaba ingene twoterinda intambwe yo kwitegurira amatora y'2022
Jacques Bigimana yaserukiye umugambwe FNL wewe yifuza ko ibiganiro bitahukanwa kubera ibujumbura
twiteze amahoro ibiganiro nivyo kurabira hamwe ingene abarundi bosubiza hamwe abahunze bagatahuka mu gihugu cyabo cy'amavukiro hama tukarabira hamwe ingene ibikurikira bijanye n'ingene amatora yotunganywa arimo bose yoheza bikaja mu ngiro ni jambo ry'amahoro tuje kumviriza abagenzi bari hanze batashobora gushika mu Burundi kubera imvo zitandukanye twumvirize icyo boterera nabo icyo basaba ku bwanjye mu mugambo FNL twifuza yuko tudashaka kumva ibiganiro bikorera yarusha canke ahantu dushaka kumva yuko abarundi bose n'abajya bari hanze batashe mu Burundi kandi atacyo binona atacho bikanga badakibaguzwa
mu bihebe imana baje gusukamwo mabisi nkuko bavyivugira harimo Sheikh Sadiq Kajandi atwara umujyango w'abayisilamu mu Burundi
igikuru muri ibitwebwe tuje kuramisha amahoro twigisha urukundo twigisha ubumwe ikintu rero cyose gishigikiye amahoro nico dushigikiye ariko ikidashigikiye amahoro twebwe ntituri kumwe naco kuko imana yaturemye ngo tubane yaturemye imigwi itandukanye amoko atandukanye amabara atandukanye washaka n'amadini atandukanye ariko ntiyaturemye ngo tuvavanure n'abandi canke ngo ababintu babandi.
Umuhoza avuga ko giteze ko bazoshika kunyesho itomoye ukare biganiyo nyezina ibiro by'umuhoza hame n'igihugu ca Tanzania bemeje ko bazokingira umutekano w'abantu bose bazokwitaba ibi biganiro. Ni biganiro biriko bihera mu mwiherero ntangere mu hoteli iri mu ishamba kure gisagara ca Arusha nko ku birometero birenga 30 n'abamenyesha makuru bibitangaza makuru mpuza makungu abo muri Tanzania habe nabavuye mu Burundi bose twigijwe kure yahabera ibyo biganiro byabaye ngombwa ko ibiro by'umuhuza bikoresha igipolisi kugira ngo ntihagire umumenyesha makuru asubira kuhegera. Ibyo biro bisigura ko bidashaka ko hari ikiriko kibera indane mu biganiro kimenyekana vuba. Pierre Claver Niyonkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver kuri iyo nkuru. Tukivuga ku biganiro biko bihuza Abarundi yarusha mugenzi wacu Diane Nini Nahazwe yavuganye n'umupfaso ni Marie Louise Baricako aramutswe umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi batashimye kwitaba ubutumire bw'umuhuza. Marie Louise atangura yemeza ko bari baratumiwe.
Ego twararonse ubutumire cyamaze igihe ariko tumaze kujinama tukajinama nabo dusanzwe dufatanije tuvuge nk'amashyirahamwe adaharanira ibyiciro bya politiki yigenga warabyitiriye dusanga byiza tukoreka kugenda kugira ngo biganire neza ntihabanze habe umutekano nibabanze bahagarike gusubiramwo ibyizwa shingiro nibabanze batwereke yuko bose bashyizwemwo badatoranije hagire uruhande rumwe rutora baza n'urundi ruvuga ngo basiga bashaka ibyo byose tukabona bidakunda bitaza caturizira tuti byiza rero reka tureke kugenda kugira ngo umuhuza tumwereke yuko tutashigikiye ubwo buryo bukora bikora turicara na rimwe aho twakagiriye Arusha ngo tugatunze kuvugana bamwe mu bivuze abandi bavuze n'abandi bishure hamatwudu bwande kugira aho duhurire
ko biragenda. None ge musivye ntiwumva ko ako kajyo mwari muronse ko gushikiza ivyo vyose mushaka gushika ko mugataye.
By'ukuri twari gushaka kugenda kubishikiriza mugabo twashye turinzira naho nyene tureka dutore kimwe. Tumaze igihe dushikiriza tuguma tugenda dushikiriza ariko tukabona ntagikurikira ntakivamo ntagifasha bwiza shingiro yahejeje gusubirwamo tuguma turiko turabivuga. Amahoro n'umutekano w'Abarundi gumuhungabanywa tuguma turiko turabivuga kugira ngo bashiremwo bose tumenye ko bose bashobora kujamwo umuntu wese afite aterera giterere atagukumira atagutoranya twagumye tubivuga tukabona nta na kimwe kiriko kiravamo. Tuvuga tuti ntitwanse ibiganiro turabishaka cyane kandi turabishigikiye cyane kandi tutazokora kugira ngo ibiganiro bigende neza. Mugabiri rimwe gusa reka tugira ngo kandi kugubihabe hagarika babone neza ko ari ikintu kitagenda ngira ngo kumurira byimvire neza.
Ntawo hava yibaza ati murabaye nka wa mwana gwa igihute baburaho bafata muvuga ngo murashaka ibiganiro vyagera bakabatumira mukanka kuvyitabira.
Oya kuko navyo n'ivyo biganiro ntibiraba nk'uko byatekereza kuba harageze ko abantu bahagarara basubiremo neza barabe ibintu birinda kugenda ibiganiro vyiza bigirirwa ahantu kumuntu atahengamiye adatoranya mu bantu kandi bose bashiramwo. Ivyo rero ntibiraboneka. Ikindi cya kabiri nacyo ivyo biganiro turiko turavuga sindabibona nari biganiro gushika uno munsi ibi biganiro ibi bintu by'uko bamwe babonana n'akagwi kamwe bagasaba akabonana n'akandi mugabo kitwa ibiganiro reka rero tugire umunsi byitwa by'ukuri ibiganiro. Icya gatatu nacyo leta y'u Burundi igenda iravuga hose ngo amahoro arasesekaye mu Burundi kugira ngo ibiganiro n'ibiganiro by'ukuri ni ukuvuga yuko abo bantu bagenda kuganira ari amaze kwemera ko bafise ikibazo bagaca barondera ingene bakitorera umuti. Uyu munsi rero bamwe tuvuga tuti hari ikibazo bati nta kibazo kiriho
ngira mwuhurira yo mugahanga n'amaso mu yandi mugira aho muhurira
bishobotse ko duhanga n'amaso mu yandi bwa kugeza uyu munsi ntabwo guhanga n'amaso mu yandi birabaho.
Hari amakuru atanguye kunugwa n'ubijya nino banavuga ko ashobora kuba ari amahigwe ya nyuma y'ivyo biganiro yarabonetse ari nk'amwe vyogenda uko biriko biranuganurwa murabona kazoza kico gihugu kazoca kagenda gute.
Ivyo ni vyaba ari vya nyuma n'ukuvuga yuko tuzo bizohera atanyisha ibonetse tuzoba tugikeneye ibiganiro.
Ku ruhande rumwe muti ibiganiro birakenewe ku rundi ruhande ati hari vyinshi bitaratuma ivyo biganiro tuvyitabira hari ico hoho mwa muvyiteze ko nubwo mwumva mutashimye kuhagera.
Uramagenda gutangura uyu munsi ariko ntivyatanguye reka rero turindirire byo turamenye nuko biba hari benshi mu batari bagenda gituzi by'ukuri ingene bizogenda nta muntu rero atangura kwitegeka ikintu atabona neza atabona iyo kiza niyo kiva atabona ingene kimeze yaza ko twokwifata tukihangana tukarindira tukabona abagiyeyo tukabona ingene bipanzwe tukaraba urutonde rw'ibizokwigwa kugira ngo tumenye neza ko haje twokwizera cyangwa atacyo twokwizera.
Madame Louise Baricako muramutswa umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu gihugu cy'u Burundi tubashimire cyane kuri kano kanya muhaye ijwi ry'Amerika.
Murakoze namwe.
Radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Noneho tujye mu Rwanda. Mu Rwanda inkwano ni ikibazo zirahenda. Umunyamakuru wacu Asumita Kaboyi yasuye urubyiruko rwo mu murenge wa Kiramuruzi mu karere ka Gatsibo mu ntara y'Uburasirazuba. Bamubwiye ko babura uko babigenza noneho bakikopesha umugeni, ibyo gukwa bikazaba nyuma y'imyaka bamaze bibanira. Asumita Kaboyi rero yatuzaniye inkuru.
Muri iki gihe hirya no hino mu gihugu humvikana amajwi y'urubyiruko rwinuburaho gushinga urugo bitoroshye kubera igiciro cy'inkwano kiri hejuru. Abahungu bavuga ko bakoma amafaranga menshi y'inkwano, abakobwa nayo bagasabwa kwitwaza amajyambere afatika. Ibintu usanga byarahinduye isura y'uko Nyarwanda. Mu murenge wa Kiramuruzi mu karere ka Gatsibo mu ntara y'Iburasirazuba, urubyiruko rwaho rufite amikoro make ruvuga ko rwabonye igisubizo. Urwo rubyiruko rwaganiriye n'ijwi rya Amerika rutangaza uburyo bunyuranye rukoresha bakabona abagore kandi gombye kumara umutungo wabo bashakisha inkwano.
Banshimwe ebyiri haza nabonye.
Byagenze gute?
Nge ntago nasabye. Namutwaye forode. Kubera ko nabonaga nta nkwano nabona.
Bari bamuciye inkebyiri. Inkebyiri hano zifite agaciro kangana gute?
Inkebyiri tenge 1,600. Nyine barakaye nyibageraho barabireka nuko. Baramunkupye. Ubwo nagiyeyo banshi 1,600. Nge ndimo kuyapagasa.
Cyangwa se ukamushaka mugakora amafaranga yaboneka mukaji wabo mukabyumvikana.
Ubwo nanjye mubonye twakumvikana nyine tukayiruko tubikora byoroshye. Dushobora kwikopesha bazaba twishyura umuntu aho inkwano y'1,400 sapfa kwikura he, ahubwo ayo 400 mwayabyaza umusaruro hanyuma akaza inyungu izavamo ukayikwa umukobwa.
Ababyeyi bavuga ko bishimiraga ko abakobwa babo babereka ibirori bagakobwa, ariko kubera ubukungu bugenda burushaho kumera nabi bahitamo gutanga abakobwa babo ku buntu aho kugira ngo bazabyarire mu rugo.
Baragenda bagahurira hariya bakumvikana inkwano ikazashakwa bakayitanga nuko yababyaye 5, 6
bikundane rwose ndemera bakagenda.
Umusore yumvikana n'umukobwa wenda bakigendera.
Ubwo rero twese twabonye ko tugomba gushyira hamwe turabyihurira rwose.
Yaba inda mana niza ababyeyi
muravuga dufite nayo dufite kwese.
Ubushobozi bw'ubu ni bukeye. Kwanga ko umwana wawe abana n'undi mwana wa kanaka. Nibabane igihe nikigera azashakashaka aguhereza gukora mu ntoki nawe wishime nk'uko warabyaye. Niba wiheze umwana ku mashyiga ngo azarinde no gutwarira indi wawe, burya bishobaziko 4-5 mu rugo ziko birusenya ahubwo aho kurwubaka.
Inteko Nyarwanda irimo n'umuco isanga ubukwe mu Rwanda bugaragaza ko inkwano n'ibirongoranwa bisigaye bibera umuzigo abakundanye, rimwe na rimwe bigatuma batabana cyangwa bagagorwa no gukora ubukwe. Dr. Jacques Nzabonimpa, umuyobozi w'ishami ry'umuco mu Nteko Nyarwanda irimo n'umuco, atanga inama z'uburyo inkwano zikwiye gufatwa zigendeye ku muco nyarwanda.
Ku nkwano tuvuga ko byifuzo ari uko bagaruka bakamenya umwimerere w'inkwano n'iki. Inkwano cyari ishimwe umuryango w'umuhungu ha umuryango w'umukobwa ubereka ko bareze neza. Icyo rero nicyo twe twababwira kugarukaho bakamenya icyo ngicyo. Niba rero ari ishimwe ifite kuba yabaga ari inka cyangwa isuka cyangwa itungo yariyo byose. Abanyarwanda rero nk'imiryango yombi hana abageni tubagira inama yo kumvikana kuri rya shimwe. Ntibiremerere cyane cyane ingo zigiye kubaka zikeneye.
Mu Nteko Nyarwanda ririmo n'umuco bashyigikira ko inkwano ikwiye kuba ikintu kitaremereye, inkwano ikagaruka ku muco nyarwanda nk'ikimenyetso cy'ishimwe gihabwa iwabo w'umukobwa bashimirwa ko bareze neza. Asumita Kaboyi, ijwi rya Amerika mu karere ka Gatsibo mu ntara y'Iburasirazuba.
Akarere ka Gatsibo rero kabonye igisubizo cy'ikibazo cy'inkwano zihenze mu ntara y'Uburayi, aho ngaho muri Gatsibo ni mu Burasirazuba. Naho mu ntara y'Amajyaruguru urubyiruko rwo rufite umugambi wo kwihangira imirimo ndetse no kurengera ibidukikije. Nibyo Eric Bagirubusa agiye kutugeraho. Yasuye urubyiruko rwiga mu ishuri ry'imyuga mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru rwatangije ugukora intebe mu isima beton. Tumwumve.
Iriya rero ni irangi urabona ko rifite ishusho y'igiti cya ribuyu cyangwa se na mahogany bitewe n'igiti umuntu akunda twagerageje kuvanga. Ibi ngibi ni ukugira ngo twereke abakiriya bacu ko nimba wikundira n'igiti twe twafata beton tukayikugirira igiti. Aho kugira ngo uteme igiti ngo nuko wishakira igiti.
Bwana Aime Jules Simbi, umunyeshuri mu ishuri ry'imyuga i Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda, icyarimwe n'umuyobozi wa kompanyi y'ubwubatsi RCGF Rwanda Limited. Imbere y'intebe zitamenyerewe mu Rwanda zikoze muri beto zifite ishusho y'uruziga, arazisobanurira Ijwi ry'Amerika. Uyu munyeshuri na bagenzi we bamaze amezi 8 bashinze kompanyi ya RCGF Rwanda Limited. Umuyobozi wayo yabwiye Ijwi ry'Amerika ko bayishinze mu rwego rwo kwihangira umurimo ariko no kurengera ibidukikije.
Twe tumaze kwicara ngo twiga ubwubatsi twese twabonye ko civil engineering market iri mu bintu bigira ingaruka kandi mbi ku bidukikije by'umwihariko ibiti. Nk'urugero ubona ko abantu benshi bafite intebe zikoze mu biti, ama platform mu biti, inzugi mu biti. Turamutse dukoresheje technology twiga mu mashuri nk'ubu twakora ubundi buryo bwadufasha kurengera ibiti. Aho kugira ngo uteme igiti ukora intebe, aho ukagura intebe ya beto ugatera igiti. Ibyo bizadufasha kujya kuri gahunda ya leta ifite 2020 kuzaba ifite ubutaka 30% buteye ibiti. Ibi ntibyagerwaho tutabyizemo hano twebwe imbaraga z'igihugu. Ni muri urwo rwego dukore dufite iyo company twase Ijwi Rwanda Limited. Dukoresha intebe zo mu busitani zikoze muri beto zihangana n'impindagurire y'ikirere, ntizishya, zigabanyije uburemere, zifite ubwirinzi n'izishobora kwibwa zirinzwe n'uburemere bwazo. Ariko ufite ibanga ryo kuziterura. Ikindi kandi twifuza kwisipayinga bagenzi bacu urubyiruko kugira ngo bagire uruhare nabo mu guhanga imirimo n'udushya.
Kubera abagize iyi kompanyi y'ubwubatsi bw'intebe bakoresheje beto aho kwifashisha ibiti bakiri ku ntebe y'ishuri ndetse n'ubushobozi bukiri buke, ikigo cy'imyuga bigaho cyabaye kibatijeho gukorera kandi intumbero n'uko bazaguka bakagira habitirirwa. Babwiye Ijwi ry'Amerika ko mu gihe bamaze batangiye bamaze kugurisha intebe 3 zikoze muri beto. Umva gaciro ka buri imwe.
Ino ntebe ubusanzwe igura 1600 ariko ngira ngo wabonye ko twagize kuri technology yo gukora framework y'icyuma izagikora none intebe nyinshi izadufasha kugabanya igiciro cy'izi ntebe zacu. Ino ntebe yaguraga 1600 izagabanuka kuri 50% igere kuri 1700. Gakeka kizuzajya tuvumbura n'utundi duke tuzadufasha kugabanya ibiciro by'intebe zacu kuburyo intebe buri muntu wese azafite ubushobozi bwo kuzigura.
Uretse kumva ko izi ntebe zikoze muri beto, kuyisanga iteretse ahantu iteye amarangi biragoye guhita ubitahura.
Ibi ngibi ni ukugira ngo twereke abakiriya bacu ko nimba wikundira n'igiti twe twafata beto tukayikugirira igiti. Aho kugira ngo uteme igiti ngo nuko wishakira igiti. Ino finisaje twahisemo kugira tugaragaze ko dushobora gukora ikintu cya beto gifite shape nk'igiti neza nimba n'igiti bikundira. Ariko
bitewe n'uburyo ikoze bashobora gutandukanya ibice biyigize igihe bayimura bakayiterekaho bashaka. Kugeza ubu izi ntebe zikoze muri beto ku ikubitiro zigenewe mu busitani, abazikora bakavuga ko aho hariho bibanza ariko ko bitewe n'ababagana n'izo mu nzu bazazikora.
Ariko hagize n'umukiriya wifuza ko tumukora furniture ajya mu nzu mw'imbere, twayikora tukanakoraga nisaje tukashyiraho n'imisego rwose kubona intebe nziza kandi nyamara ikoze muri beto. Nuko gusa twahisemo kuba turi specific ku busitani mu gutangira ko dufite intego yo kuzaguha tukabiri investment group nini cyane.
Abanyeshuri bashinze kompanyi ikora intebe muri beto mu rwego rwo kwihangira imirimo biragwa mu murongo w'intego za gahunda y'ubutegetsi ishyiraho amashuri y'imyuga. Gusa hari ababona ko ubumenyi bamwe bakura muri ibi bigo by'imyuga nta gishoro nayo ari indi ntambamyi ikomeye. Bwana Eric Nshimiyimana muri RCGF Rwanda Limited akajya inama kuri bagenzi be yo kwihuriza hamwe.
Baguhuza imbaraga bakorere hamwe niyo nama nabagira.
Igishoro si ikibazo iyo ufite umushinga ufatika kandi uteganya gukora ibintu byinshi bitandukanye. Ni ukuvuga ngo ikiba kibura ni ugukoresha amahirwe yo kugaragaza wa mushinga wawe ndetse no kwishyira hamwe. Nk'ubu ngubu urabona ko dukora turi batatu, kampani tuyifatanyije turi batatu RCGF Rwanda. Ubu bufatanye twagize hari icyo bwatanze.
Kugeza ubu aba basore bishyize hamwe mu mugambi wo guhanga umurimo muri kompanyi RCGF Rwanda Limited. N'abakozi bane bahoraho n'abandi batandatu badahoraho, bafite intumbero ko mu myaka 5 iri imbere bazaba bahanze byibura imirimo 20. Gusa haracyari indi ntambamyi ikomeye kuba ibintu byabo bikiri bishya mu Rwanda kandi bikiri ku giciro cyo hejuru ugereranije n'ubushobozi bwa bamwe mu Banyarwanda. Imibare igaragaza ko abarangiza amashuri makuru na za kaminuza aribo bari ku mpuzandengo yo hejuru ya 14% mu bibasirwa n'ikibazo cy'ubushomeri mu rubyiruko. Ni mu gihe intumbero y'ubutegetsi ari uguhanga imirimo 200,000 buri mwaka idashingiye ku buhinzi, bigaragara ko ari intego butarageraho kuko bavuga ko bwahanze imirimo isaga 140,000 ku mwaka. Bagira ubusa, Ijwi ry'Amerika, i Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.
Urakoze Eric kuri iyo nkuru. Amakuru rero n'ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha niho bigarukiye. Dushimiye engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatou Alimas Karara yegeranije ibi biganiro vyo kuri iyi saha. Kuri micro mwari kumwe na Fidel Niyongabo
na Thomas Kamirindi. Murakarama, mugira umugoroba mwiza kuri radio yanyu Ijwi ry'Amerika.